Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ubushomeri muri rusange mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere buguma bwiyongera bivuye ku mvo zitandukanye zirimo inyungu z'umurengera zitangishwa ku ngurane, ubukene bwateye ku isi hose, iterambere mu buhinga bwa none, hamwe n'ibindi. Mu kiganiro cyacu muri sanga cy'uyu munsi turabwira hamwe, turarabira hamwe n'abahinga mu byerekeye ubutunzi hamwe n'indero n'inyigisho ukuntu ikibazo cy'ubushomeri cyifashe mu rwaruka rugiheza kaminuza mu Burundi. Abatumire bacu bakurikiranira hafi icyo kibazo baraheza bagira inama urwaruka kubijyanye n'ukuntu rwo rwiza amahirwe yo kubandanya rwiteza imbere, haba mu kubandanya rwiyungura ubwenge canke gukarisha ubwenge mu byerekeye gushyira habona no kwandika ubuhinga banonosoye mu mashuri canke mu buzi bakoze. Abafise ibibazo n'ivyumviro ntimutangwe mu kiganiro ngirakamaro ku rwaruka rwarangije canke ruri hafi yo kurangiza amashuri kaminuza. Muri iki kiganiro rero twatumiye Professeur Léonce Ndikumana, akaba ari doyen wa faculté ya économie muri kaminuza Amherst University iri mu ntara ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwiriwe neza Professeur Léonce Ndikumana.
Mwiriwe neza.
Murakomeye.
Turakomeye, hama munda mukize n'abariko baratwumviriza.
Barakumva neza. Akabeho kaheze ngaho i Massachusetts.
Basha harashushe, turiko turabona akazuba gake gake.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano, akaba Dr. Innocent Bano akaba ari i Bruxelles mu gihugu cy'Ubiligi. Mwiriwe neza Innocent Bano.
Mwiriwe.
Murakomeye.
Astura,
yego, turi kumwe kandi na Lionel Ndayishimiye aherutse kurangiza amashuri.
Halo, namahoro.
Turi kumwe na Lionel Ndayishimiye aherutse kurangiza amashuri muri kaminuza mu Burundi, Université Lumière. Mwiriwe neza Lionel Ndayishimiye.
Amahoro cyane, ndabaramukije ndaho kujya Amerika. Mumeze neza? Ndabaramukije n'abatumire turi kumwe kujyanye.
Mwiriwe neza, murakomeye.
Ebe na mahoro, turashima.
Ikareka dutangure kuri mwebwe Lionel Ndayishimiye, mbega mwarangije amashuri kaminuza ryari?
Haraheze imyaka 2017.
2017, ubu mugejeje he igikorwa cyo kurondera akazi?
Akazi mu Burundi, umuntu abandanya ashakisha aho bageze matere dofre, agashirayo akarangiza n'umugabo umuntu yicaye aguma ashakisha karaba hapfa akikondera akazi. Umundi muntu aguma ari abatutuyo barakora kugira ashobore kwiyungumanya, kuko no munsi mu Burundi kuronka akazi siyororo n'ikintu gikomeye cyane. Mbere nibaza yuko ari n'ikintu mene na Leta mbona yuko yarengewe, kuko umenya kubaha umukuru w'igihugu aravuga yuko uno munsi Leta itari kapable guhereza ubuzi abantu bose bahije amashuri.
Ku bwanyu mwarakoze ibintu byose bikenewe, hari ikintu mwibaza mwokora kugira ngo mwongereze amahirwe, kugira ngo murabe ko koresha baravye nka rwandiko rw'amashuri mwanonosoye ka ivyigwa mwize ubuhinga amaze kuronka aho mwakoze hose kugira ngo bace babona ko wobagira kamaro mu kazi kabo muri societe yabo cyahe muri ahantu hose abakoresha bari
ego ntako tutagize turadepoza nkuko amateka bisaba nkuko abo bantu baba bakeneye abakozi bamusaba tukadepoza mugabo ikintu kihari nuko biragoye kuko abasaba akazi ni benshi hama abadatanga nabo ni bake urumva biragoye cyane biragoye mugabo turagira uburyo bwose kugira dushobore gukora ibitegekanywa mugabo biragoye cyane aha mu Burundi hoho niko mvuga aho mperereye ngo aha mu Burundi biragoye cyane uno munsi turimo urabona imigambwe akama n'abamama ntibyahera ibintu nyine dusanga bifatanije nuko ugasanga icyo wibiyesi icyo ukoze icyo umwari muri poste atamerita ofisi ibintu bisaba akazi nuko turabaje tukareba n'uburyo porogaramu zose tukiyungunganya mugabo tukaburapfu kuko twavuye mu ishuri nta mitahe dufite nta mabanki twemereye kugira dushobore gusaba kredi
hari ikintu muba mumaze kugira cerekeye ukuntu mubandanya mwungura ubwenge mugasaba kuja amashuri y'ukunonosora nyere kaminuza ari nkame kuja kugira nka maîtrise cyangwa nka doctor
ego tugomba supply inda aho bagashye n'ubu makarero jewe ndahigeje kaminuza nahigeje baki mugabo ndashaka kubandanya mugabo rero mbura novuga inzira kuko twaplayinga ngaha mu Burundi bisaba uburyo bwinshi ugasanga bisaba amafaranga bisaba umuntu ategeza kuguparena kuko hariho amashuri ngaho aca asaba yuko ibintu by'amasituwasiyo yo ku makonte umva n'ibintu usanga biturusha ugasanga biranatuvuna ugasanga ntibyoroshe cyane.
Professeur Leonce Ndikumana mwananoso ibyerekeye ubutunzi munazi ko ubutunzi ku isi eka henshi butifashe neza cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere eka ikibazo cy'ubushomeri ni ikibazo gihambaye cyane rwose ikintu urwaruka rwogira kugira ngo amashuri rwanonosoye eka ubuhinga ruzi buboneke nike hari inama mugira urwaruka rugeze amashuri kaminuza
urakoze rwose kandi ndagushimiye dabor yuko mwagize iki kiganiro kandi nibaza ko nashaka ko nobasaba yuko mwobigira kenshi kugira ngo abantu baronka akajya kuganira ibintu byerekeye ubutunzi bw'igihugu ubuzima bw'abakiri bato bariko baraheza amashuri hanyuma hariho ibintu ndashaka gushyira ku rutonde by'ibyo nza kuganira turonza akanya icya mbere cyerekeye amashuri abakiri bato bariko bariga ubuhuye n'ingene education y'u Burundi ibafasha hanyuma ikindi nicerekeye kuronka akazi kurondera akazi icya gatatu nihuze ingene uwo mushinga naheze kuvuga yavuze yuko leta itari bushobore kugira ngo ironkere akazi abandi bariko baraheza amashuri bose nashaka ko twovugana ibyerekeye ingene abikorera utwabo icyo twita sector privé nabo bofasha kugira ngo ingene abana baheze amashuri baronka akazi aho rero nza gushyiramo nantuze n'amabanki ingene yobafasha ku byerekeye ikindi icyo ndashaka guhera ko nuko iki kibazo turiko turaganira si ikibazo cyerekeye u Burundi gusa ingorane yuko abana bariko baraheza amashuri y'abasegonderi y'aba universite bataronka akazi kuko nka kera si Burundi bwonyine urabye je nkora ku bihugu bya Afurika byose ndaraba no mu bihugu byo mu yandi marejo Amerika Latine no muri Aziya n'ibintu ni ingorane amareta yose ubu ariko arabona kubera leta nta buryo bufite bwo guha akazi abariko baraheza nka kwe aho twaheza akazi aho twaheza amashuri benshi baja gukora muri leta akazi karaboneka ubu rero ntibigishoboka si mu Burundi gusa si mu bihugu byo muri Afrika gusa ni hose igikenewe rero nuko nukuraba ingene sector privé naba jeune bariko baraheza bashobora kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ikibabeshaho urumva icambere gikenewe nuko systeme d'éducation nayo nyene yadapta kuri yaite shasha genda abde nkaha ino aho nkorera muri université ndimwo no muri département je nkoreramwo mu ikintu duharanira cyane no kuraba ingere duhindura ingere twigisha programme twigisha kugira ngo umwana aheze amashuri ari pre kuja gutangura kazi haba muri secteur privé haba muri secteur privé hari ico turiko concept shasha yitwa experiential learning nukuvuga umwana akaba ari mu ishuri mugari ari korondera experience kuko urabona ugiye gukorondera kazi
kenshi bagusaba experience ariko ugasanga kenshi abo banyeshuri batarakora
ubakacwa umuntu ya abugiye muri interview akabara ngo ufise experience ya JMP mu ishuri no gira experience gute mugabo aha twebwe ngende tugira no kugira ngo umwana aheje iyo myaka ine ya university ura turacagira imyaka ine twebwe kugira ngo azoyagize amastage omwe abiri hajya muci kuko ari ino muci ntabyo kugira ngo uragiye muci muri vacances ntizibaho uvuye mu ishuri uja ku kazi ugakora ari stage ari gukora akazi bisanzwe
ibibazo mushikirije ego
ikindi naco nuko meme no mu byigwa dutanga hari ibyigwa bishasha twasize muri program byitwa job skills nukuvuga uburyo kugira ngo urondera akazi uburyo kugira ngo ushitse ku kazi uzoshobore kuba performa ibyo rero nibaza yuko no muri sisteme y'uburundi bakwiye kutangura kubyiyumvira kugira ngo umwana ariko ariga economy ariko ariga histoire ariko ariga geography plus yabye twahora tugatukera twebwe bashiremwo amakuru abumvisha ingene le monde ya emploi le monde ya secteur privé ingene umuntu ashobora kwikorera utwiwe bishoboka hanyuma kugira ngo umwana azoheze amashuri atagira ati atwaye kudepoza dosiye muri fonction publique gusa mugabo afise n'ibindi byiyumvira
yerekana yaranguye ivyo nivyo docteur Innocent Bano namwe nibaza ko amashuri ya kaminuza ya doctora mwaheje mu gihe eka mu myaka nk'ibiri iheze ikintu mubona cokorirwa abakiri bato tuvuze mu Burundi gusa twavuze ku ico kibazo kiri ahantu ku isi hose ikintu ubona cyo kwitabwaho cyane niki
mbona nkuko professor yaje kubivuga nibaza kuraba kwanza ingene dikaso itonganije cya kabiri no kuraba politike y'igihugu kubyerekeye ibyo gutanga kazi ya gatatu no kuraba n'uburyo buhari bushobora cyane cyane gufasha abantu kugira baronke akazi kubyerekeye dikaso nibaza ko bari bakwiye kuraba ko ibyo batanga ibyo bigisha bijyanye n'ibyo isoko ryo gutanga akazi bisaba kenshi na kenshi bagahemereza cyane ugwaruka kwiga ibintu biri kuri marché du travail kugira bavuye ku ishuri bashobore gushikira ku kazi muri ibyo rero muri icyo gihe rero nibaza ko igihe bari ku ishuri bogira n'indi programme no kwita formation yari ibyo byari kwavuga mu stage igihe bari ku ishuri bakagira amastage hanyuma muri politique nayo igihugu bifise nibaza ko bohemereza cyane cyane abantu baba bafise abikorera ibyaba bafise nk'amaentreprise muri secteur privé bagashyiraho politiki yo gufata abanyeshuri bakiri ku mashuri bakaza barabaha amastage kuko nk'uko bavuze bya experience rimwe na rimwe iyo bagiye kugira amastage ahantu muri entreprise hari igihe iyo bahejeje akazi iyo entreprise ikeneye nk'abo bantu ishobora gucibafata byotangura rero bakiri ku ishuri nibarindire ko banze guheza kaminuza bisa gatatu naje kwereka uburyo nibaza ko leta yoshiraho politike yerekana ko kuko ugwaruka n'ugwaruka w'igihugu kandi ko kazoza k'igihugu nacyo bituma ugwaruka leta politike leta ishobora gushyiraho ikigega gishobora gufasha mu gihe abana bahejeje amashuri kugira bashobore kwiyungunganya bajya muri secteur privé bajya hamwe mu makoperative bakaraba ko bashobora kugira ikintu iki nacyo impano bashobora gutanga ku bantu bahejeje amashuri no kumenya ko akazi kose ari akazi rimwe na rimwe hari abantu baheza kaminuza bakavuga ati ntagiye kuba kubera nizi ibi ntagiye gukora mu izi yose ishobora kugira akazi. Nababwira yuko nk'aho iburaya ushobora gusanga hariho nk'abantu baheze amakaminuza baheze n'amadoktora rimwe na rimwe ugasanga no kudakoropa barakoropa donc akutagaye akazi akazi bakamenya aka kazi kose gashobora kukokipa ushobora gukora muri icyo gihe rero abantu baheze bakaminuza niriyumvire gusa ko kubera baheze kaminuza ntiheza kudakora aha nk'uko twabura kibona kuva mbere hose nibaza ko akazi kose bashobora gukora no kujya kurima mu mirima no kubera nibyo navuze biva kuri politiki y'igihugu hariho nk'abantu bafite nk'imirima minini barashobora kuvuga ati mbo kubera rero politiki igiye gufasha abaheza kaminuza genda uze kuraba uza kurima mugabo leta ikaba ifise ingene yabifashijemo igihe ugiye kurima ugashobora no gusanga ushoboye kuronka icyo gufasha kugira umwanya uza buri kurarondera kandi kazi keza. Nibaza ko ari ibyo bintu ushobora gushimikira ko zewe
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe n'umunywanyi wa radio y'Ijwi ry'Amerika Leonidas Milioneza. Muri hega Leonidas?
Ndi ku ntega muri komine ntega muri province Kirundo.
Kandi kazina ninde?
Leonidas ndayikengurutse.
Ndayikengurutse. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi ko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri ku banyeshuri baheje kaminuza si mu Burundi gusa n'ibintu byibonekeza mu nk'ubuhugu nka byose bikiri mu nzira y'amajyambere. Duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Yego, murakoze cyane. Icyumviro nari mfise kibyerekeye agashomeri aha iwacu mu Kirundo aha ku ntega ibishomeri si byinshi cyane. Birya twese twarishize hamwe turaja mu makoperative mu mashyirahamwe hamwe turakotesha twishize hamwe tukarima imiceri ahandi abandi ugasanga bajya bahejeje amashuri ugasanga akazi bakagaye bagaca bigira mu mavire hariya Bujumbura andi bakagenda za Uganda abandi bakagenda mu bindi bihugu ugasanga barimo barahunga bwa buzi ho boje ngo tushire hamwe ngo dukore bamwe bagaca bagoma bagenda ariko bamwe twe mbona atangorane nabwo twamaze amashuri ntacyo tubaye turaje dufungura ariko turaguma dukebura abandi nyine mega meze nk'abagaye isuka kandi isuka ariyo kamaro kanini cyane cyane. Nyakubahwa cyumviro nari mfise n'ico murakoze bwatuguma nyine tubakebura ariko bazoza.
Murakoze Leonidas Lionel Ndashimiye Professor Leonce ndikubana yavuze ibibazo bihambaye cyane rwose eka ikibazo cya gatatu yashikirije n'icyo kuraba ukuntu eka abarondera akazi botangura naho ugenda kurondera mu masekiteri prive kandi bakora mu masekiteri prive bakitaho kugaruka ntitwogaruka ku kibazo gihambaye cyane rwose yavuze cerekeye inyigisho zo guhindagurika ka kugira ngo umunyeshuri yaje kaminuza ashobore kuba ari umuntu ashobora kuja kugwanira akazi n'abandi bantu bo bafite experience ari icyo mwongera ko kuri ico cyumviro Lionel.
Okay. Ego cyane hari kibi yavuze kizima ikintu kikweze mpapano vura ikintu kirekeye eske uwo munyeshuri musohoye aheje kaminuza ari capable guhiganwa tuvuze nk'akarerero nk'uko ni karere turimwo ari capable guhiganwa n'abandi abanyeshuri bize zindi za kaminuza nicyo kintu amakaminuza na cyo cyane ibintu byereke muri education baba bakwiye gukorera ko cyane bakabona yuko uwo basohoye ari capable gushobora kuvuga ati naho atoroleta itumurosa akazi ejo arashobora kwiyungunganya arashobora kwicara uruhande rumwe atiyumvira ukundi arashobora gushika kuri indi stade mugabo rero uko biri kose icyo kintu ni kiza mugabo ikintu gihe ngumashinikira ko ni leta kuko leta novuga yuko leta ikiye ikintu igiciye kuko leta novuga yuko iretse abainvestisseur bakaza mu Burundi hari ikintu nako cyo novuga yuko ikintu cyo kurondera akazi nacyo gishobora kuba mugabo aha mu Burundi urabona yuko abantu batanga akazi azuma ari babandi nyine kuko ngaha mu Burundi mu gutanga akazi sinobwa yuko batanga akazi ko baba bakeneye abakozi ahubwo ndabona yuko igihe batanga akazi basubiriza abantu bagiye muri hotel cyanke bagasubiriza abantu novuga batakiri bazima abantu bo baritabye imana nibwo buzi ikisanga abantu benshi bari korakura ngaha mugabo nta kintu gishasha gishobora kuza ikivuga yuko ati iyi ni entreprise privée ijaje ikoreye aha mu Burundi igitanga kazi ku bantu abana n'abana bakubera no vuga yuko no vuga ikunda bibona no vuga ikoreka ifungurura imijyango ku bantu ku banvestisseur kugira nabo bashobe gushika mu gihugu kuko abainvestisseur baje abanyamahanga n'abandi bose cyangwa abanyamitaha mu Burundi nabo nyine barababloke kugira bashobe gufata imitaha yabo bayenze kitaha mu Burundi kubera baba babona ukungene leta igira saba uko bafata bakavuga ati hako mfata amamiliyaridi wanjye nayanze kita muri ibi kandi mbona leta nayo igira uko gusanga leta iri kwiyumvira cyane cyane kugwaruka ifo leta yuko yokwiyumvira kugwaruka ikaraba ati eske iyi fosansekisa y'ugwaruka tugiye kubashyira hehe ko bari bafite ingufu zo gukora ku gihugu kiri muri amvazi developuma ubu ariko twatugeze gukora leta iri kwidufasha iki kugira nabo aba bantu ofisi novuga yuko bituribagirwa cyane twavugwaruka turibagirwa usanga leta ari ibintu bimwe bimwe iri kwirakorera ko cyane mu byerekeye politiki mu byerekeye amatora
ego professor Leonce ndikumana hari za kaminuza nyinshi muri leta zumwe za Amerika zirakunda kuba zikurikirana cyane cyane nk'abanyeshuri baheza amashuri yisumbuye bafite amanota yo hejuru cyane gose abanyeshuri bazi bya tekinoloji ugasanga barabitaho bagashaka no kubaha imfashanyo ariko mu Burundi icyo kibazo urwaruka go barukora ibishobote byose kugira ngo rutakambire nk'abamashira hamwe mu Burundi ikazaba ibiro biserukira ibihugu byabo za centre culturel z'ibihugu biserukirwa mu Burundi kugira ngo nk'abanyeshuri baheje bafite amanota menshi cyane gose ikaba ari mu shomeri bashore kuronka ahantu boje kubandaniriza bakarisha ubwenge
Egura kode kuri cyo kibazo reka baze mvuge kuri cyo uwo mu kinga rahejeje kuvuga avuze yuko hari ingorane cyane yuko abana baheje amashuri nta kazi kaboneka kwera ma entreprise ni make hanyuma niyo kabonetse hari gihe batamenya ko kariho ica mbere ico ndashaka kuvuga nuko kugira ngo iyo ngorane ikomeye izotorega umuti kuko si ibintu bizoba umwaka umwe n'ibintu bizoba bifata umwanya birasaba yuko nishyira hamwe ni partenaria entre leta na secteur privé kugira ngo leta ira bakoranyije na secteur privé barabe ingene bofasha abana baheje amashuri abana daboro bakiri mu ishuri ingene bokwiga uburyo kugira ngo bazoheze amashuri bari kabisa bafise bari pre kuza gukora muri secteur privé cyangwa kubikorera utwabo hanyuma ikindi nuko leta na secteur privé shizemo n'amabanki uraba ingene bagira ingene bofasha abana baheje amashuri kugira akantu kugira bisununure ari mitahe ari amasante de formation kugira ngo ari umujene aheje cyangwa groupe y'abajene baheje bagomba kuja hamwe kugira ngo bagire bati batangure agaproje ari uko boronka akadeni kari subventionne katabaza cyane ari uko muri iyo programme yagizwe na leta bafatanije na secteur privé harimo n'amabanki hari ibihugu biri bimaze kugira ama initiative nkayo nibaza ko turosa kandi tushobora kubibandanya ngo muri Kenya muri Malawi hariho the programme zimeze nk'uko oya hanyuma ibyerekeye nabyo by'ukarisha ubwenge nibaza ko kera twe tukija mu ishuri n'uheze secondaire yarashobora kuronka akazi akitunga akamera neza ubu si mu Burundi gusa no mu bihugu byose bisaba yuko abari ko bariga ubuye baguma bisununura kera uheze secondaire byari bikwiye mugabo ubu university kabisa hageze yuko izoba minimum yuko umuntu agira ngo yize hanyuma uheje university rero ukashura aba domaine ushaka kujamwo ukacungira uti reka ndabe nze kurondera kandi ka certificate reka ndabe nze kurondera kandi ka diploma ibyo waruvuze yuko ingenda ibindi bihugu byofasha kugira ngo abana baje kwiga hanze ni byiza mugabo birakenewe yuko les jeunes n'ababyeyi babo boraba meme muri region kwese barashaka kubara kese abantu barashaka kwibaza bakunda kwibaza ngo kuja kwiga no kujya i Buraya kuja kwiga no kuja muri Amerika ibyo ni ushoboye kujayo birafasha cyane mugabo aho muri Afrika muri rejo ngaho muri mwo cyane n'ahandi hari amashuri hari ibihugu bifite amashuri akomeye gose abana bagiye kwiga bavayo bari competent bakashura kuba kurondera kazi ari mu bihugu cyane ahandi nk'umwana agira maîtrise dufate nko muri economy nta kuntu yogira ngo aze umubyeyi waje kwivuna ngo adadaza itwari yagize twose aje kwiga muri Amerika agiye muri Afrique du Sud ari amahera make cyane kurusha mugabo diplome yo muri Afrique du Sud ntaho itaniye na diplome yino au niveau de la maîtrise hageze kujya mu bya doctorat aho novuga nti evidama iburaya no muri Amerika no muri Canada haracyafise akarusho mugabo jewe kuba mpanura abana bariko bariga secondaire abana bariko bariga maîtrise vraiment umubyeyi yaziganije ntiyo chakura akomba antuze agira akagira kose yaziganije ngo ashire muri secondaire aho nyene muri region ha muri Afrique hari haba ahantu abana bashaka kwiga amashuri meza cyane bakacabitegura kugira ngo bazoje kwiga doctorat cyangwa maîtrise mu bihugu byo hanze
muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Adolphe mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muri hega Adolphe
ndi Bujumbura
kandi kazina ninde
Manirakiza
murafite icyumviro mu kanya gatoyi
Eko nari mfite icyumviro kucerekeye numvise ikiganiro ko gishikiye ku bushomeri busanzwe buri mu rwaruka nanje ndi muri urwo rwaruka nyene
ego
hanyuma ibintu twebwe tubona ubu birateye ikibazo uravye nk'amapere dope nk'aho bagize ngo bagiye batange ubuzi ucusanga kenshi basaba experience iyo experience nayo nta kuntu uri buyironke mu ishuri batwigisha ibyigwa ibyama experience y'akazi ntabyo batwigisha murumva yuko ngaho icubu umutego ku iterambere ry'urwaruka ikigira kandi na leta bariko baratwigisha baravuga yuko ngo duhejeje amashuri two kwihangira imigambi yacu duteze imbere mugabo uravye byose bisa mu buryo uravye n'uwo avuga ngo ashobora kukubwira ngo twihangire imigambi duteze imbere usanga nawe nyene abeshejweho n'umushahara urumva rero ata buryo buhari byose
ibibazo bibiri mushikirije uburyo ikana experience reka tusabe abashinga ntahe twatumiye bagire icyo bivuze ko Dr. Innocent Bano duga ku ijambo ibyo bibazo bisane ari intambamyi bagusaba experience bungabo icyo kibazo Professor Leonce ndikumana yari yagishikirije ko bakwiye guhindura n'inyigisho hamwe n'icyo kibazo cyo gutangura uburyo bukaba ari ikibazo gihambaye cyane rwose ikamuce mugira ko naca kibazo twabaza abandi cerekeye cyane uburyo bwo gufasha gwaruka ku eka kunonosora ayandi mashuri ufite lisansi akaronka maîtrise ufite maîtrise akaronka docteur duge ku ijambo mu kanya gatoyi
nkuko nabivuze kare navuze ko ivyerekeye byo gutanga akazi biva kuri politike ya leta ari naco bituma je cyo nsaba nuko hari umuntu yigeze kuvuga ko abanyeshuri kenshi na kenshi niyo bahejeje batabirukira nk'Bujumbura ugasanga mu gisagara cya Bujumbura ariho hari ubuzi bwinshi ugasanga hari satire je cyo navuga nongera nsimikira ko nuko umuntu ari ku ishure ari kuri kaminuza bogira politike yuko uri kuri kaminuza kwa kompanya education na formation bakaza baraha amaformation uko bari kubariga no kuvuga ibintu by'amastaze kugira iyo experience bero ikindi naco nuko aho ba politique ya decentralisation d'emploi donc kubona ko akazi katari Bujumbura gusa mu ntara bagashiraho ico no kwita remezo d'emploi aho bashobora kwankadira abajene babahejeje kugira bashobore kwiyandikisha leta imenya abanyeshuri bateza kuba baheze amashuri imenya abashomeri hanyuma imaze kubamenya igacishiraho nce ngaruka ku kibazo cya kabiri igashyiraho ico no kwita fond yo kugira ifasha abagiye kwiga
nabo batoronka kazi bakabashira amaformasyo mugaye gye bari ko baragira amaformasyo bakaronka n'uburyo bukeye ubushobora kubafasha kugira biteze imbere amikini nacyo kubyerekeje amakoperative nibaza ko nicyumviro cyiza mugaho naho nyene na binda bigaruke ko ni kuri politike ya leta ingene yo kuyungunganya igashira ikigega kugira beko abo bagize amakoperative yaje kugomaheza amashuri bashobora kuronka ingene biteze imbere bonyene muga bikabikurikirana muri aya mamezo d'emploi ibyo no kwitinzwe zereke ryo gutanga kazi ziba ziri mu ntara zose mu makomine yose kuko nkuburaho nako hari imigambi yo guteza imbere amakomine yariho bigereta yatanze no muye bije ikaraba ko yofasha cyane cyane nubwo gwaruka kugira barabe ko bashobora kuronka kazi mu makomine hanyuma kubyerekeje byo kubanza amashuri ibyo nabyo byo kubanza amashuri azi ko ari shwa personnel nta muntu ashobora kugomiriza kugenda kwiga ubanza amashuri utabishaka mu gihe rero umuntu yabona ko ashobora amashuri muba bikamusaba uburyo nibaza ko na leta ngaruke kuri leta kandi ishobora korohereza nkuko professor yavuze igatanga ingurane ntoyi idashobora kubabaza hanyuma umunyeshuri agashobora kubananya kwiga amashuri muga ari karonka ayaronsa akagurane gashobora kumufasha kugura ibikoresho by'ishuri niyo nibaza ko yoba umugambi mwiza na nico cumbiro niyumvira kubyerekeye politike kandi hama ibisigaye nabyo kubyerekeye iby'amasecteur privé murabana asimeje cyane mu Burundi mugabo rero kubera turi no mu karere muziko hariyo competition ni volley regional twosaba yuko abo bariko barigisha abo batanga education bogerageza kuyadapta mu karere bakarabakore competence barundi bafise zishobora kuza guhiganwa n'izindi competence dufashe yuko umuntu ashobora kuva ngaho mu Burundi akaza gukora mu Rwanda akaza gukora muri Kenya akaza gukora muri Tanzania nka kujya batanzania badatanga muri Uganda bakaguma bagira akarabakoreza kuri marché du travail muri ako karere nibaza ko rivyo kubiba kuri education
Professeur Leon Ndikumana hari kibazo gihambaye cyashikirijwe na Adolphe ikivuga cyane cyane ivyerekeye nka entrepreneuriat kenshi na kenshi nk'urwaruka ruheje kaminuza rushobora kwiyungunganya rukazana cyumviro cy'ukuntu bwo kwiteza imbere ari ikintu woshira imbere ari nka startup ariko kenshi na kenshi usanga n'abagwiza tunga cyangwa abantu bafite amafaranga batizigira urwaruka ngo barushire imbere ba hariho ibintu vya risque yiri kuratangura umutahe no kuraba ikintu umuntu yokwiyuguruza ico kibazo co mukibona gute mu Burundi aha turazi ko muri America kenshi hashobora kuba abantu baha imitahe abantu bazanye icyumviro cyiza ivyo byo genda gute mu Burundi
ibyo nibaza yuko ego ari mu bihugu byose umuntu ubwiye gusaba ideni atabimenyereye atayindi business umaze kugira bakubwira yuko ucusanga ata banki ishobora kukwakira urumva rero kenshi ibikenewe nuko leta ikoranye n'amabanki n'ama entreprise privé yogerageza ingene ishira igira programme ihugira ngo izo subventionne crédit z'ama banke aha aba jeunes ico gihe bicarise aba programme spéciale muri secteur banque mu ma banque kugira ngo habe un fonds spécial iza ku subventionner kandi kagarantisa de crédit de finance abana bakiri bato batanguye ama projet yabo ico gihe ukacura ngene ama taux d'intérêt yoba ari matoyi ama délais de grâce yoba ari maremare kugira ikindi cyambere giteza kukogwa nuko les jeunes baba formé dans muri mu bintu byerekeye kugira ngo ugire business kurabona kuko nabivuze n'abarya baheje nka economy nayo baheje gestion la les concepts barazizi mugabo la pratique nayo babafise bisaba rero muri yo programme yuko cyabamwe na volet formation kugira ngo aba les jeunes bagiye kwiproposa kugira ama projet bamenye ingene u confection na demande do projet ingene uyigera ingene u separa ibintuze amahera yo muri projet n'amahera yiwawe ko kenshi bikunda gushika nuko nigihe abantu les jeunes na les jeunes abantu batanguye business bwa mbere batanguye nuko kenshi iyo bintu bitanguye kuja imbere nuko baca baryoherwa nyine bafata batangura kugira ama dépenses adashoboka ugasanga bya bintu bari batanguye biraheze uzoraba naho ugiye ari mu Jumbura cyangwa mu bindi bihugu byose ama entreprise mato mato akunda gupfa kubereke nuko les gérants cyangwa les propriétaires zabo babona mutaho tawuze kugimbere bagashaka tangura kugira ama consommation adashoboka ya ya modokari yahora nakona ikimukwiye akaza kugura nini yakafata deni ugasanga rero natumwe yari yaronse
turahombye
barabacha bahomba je na ntage akarorero kuba aho nakuriye jewe mu Burundi mbona le abakomersa ingene bakura abakomersa bakura kubera iki yatangura aja kudandaza ama imifuko y'umunyu akadandaza amabido y'amavuta haya makadona yuguruye ibutike haye imyaka mikeyi akugurura imangazini ahagura istute twaita stute amatoyota stute apre ukabona aguzi kamyo nukubera iki nukubera ko bakoresha bigenza buhoro bigenza bicisha buhoro akaguma ajya twatumye aho rajya muhira mugabo ifaranga ribonetse akariziganya
akabanza kunguka
ingora ni uko les jeunes na les entrepreneurs bashasha mu gihugu nuko birabagora kugira ngo bagire beparnye na tujya baba baronze lo niveau do lo trendo vi yabo bacabayishira kuri niveau yo hejuru cyane ugasanga lotode parenje n'intoyi cyane
ugasanga n'intoyi
iyo ngora
yego mitubibutse inshuti mwese ko muri kongo rabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Abdul mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic n'inkundikije
mwiriwe neza muri hega Abdul mutwibutse
nitwa Nisabwa Abdul ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Rwamagana mu murenge wa Gahengeri
yego me mduge ku ijambo kibazo cy'imvuro turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rwaruka
yego banze kubashimira kuri uyu mwanya muba mwaduhaye nshimire nabo batumirwa muba mwatuzaniye
yego
gusa biragaragara yuko urubyiruko kuri iki gihe ahanini urunguru ruri kurangiza amashuri biragaragara yuko nirwisha ariko imirimo iri kuba mikiya ku isoko mu bihugu byose ariko noneho mu Rwanda cyangwa se nabo mu baturanyi b'u Burundi urubyiruko nirwishi ariko imirimo ni mikeya twumva ku maradiyo yuko bajya kwaka bashishikariza urubyiruko kujya kwaka inguzanyo ku bigo by'imari ariko na n'ubu nta buhamya twari twumva ishyirahamwe runaka cya ry'urubyiruko rwarangije ruri gutanga ubuhamya kuba iyo nguzanyo barayibonye se bihera mu magambo gusa ntibishyirwe mu bikorwa ikindi igihugu nikije gifata bije bajye muri kabineti bashyireho inguzanyo y'urubyiruko izwi nta bintu byo kujya mu mabake urubyiruko nimba rurangije amashuri ruge rugenda ruhabwa iyo nguzanyo narwo rwiteza imbere ikindi ndagaruka ku bintu by'imisoro nta iyo ubonye igishoro ugira ngo witeze imbere wenda ku gishoro kiri hasi gikeya imisoro usora ujya gusanga ugasanga imisoro ugiye gutanga iri hejuru y'igishoro ufite nta kuntu hazajya habaho kugabanyirizwa ku rubyiruko rurangije amashuri rushaka gutangira kugira ngo narwo rwiteze imbere ikindi nashakaga kuba kukubwira Frederic nkwitumire
yego
nasaga yuko wazatumira ministri w'ubuzima kuko hari ibibazo dushaka kumubaza
yego
hari ibibazo bimwe na bimwe biri kugenda bigaragara mudufashe mwazadutumiriza ministri w'ubuzima tukazamugezaho ibyo bibazo
murakoze ministri w'ubuzima mu Rwanda cyangwa mu Burundi
wo mu Rwanda
yego me ico kibazo ndayakiganira na nabo dukorana murakoze Abdul
murakoze kandi mbashimira uyu mwanya mwa mwatugeneye
murakoze Abdul Lionel i chimwe gishikije na Nisabwa Abdul mu kivuga kwiki yavuze kibazo cy'imisoro ikaba kabavuze ni kibazo cy'ingurane ahantu huboneka nk'ikigega cyora gifasha abanyeshuri baheje kaminuza duga kwijamo mu kanya gato
ego murakoze cyane hari umutumirwa ngahantu turi kumwe mu kiganiro yabumwe yavuga leta jewe aba ugwaruka turi ngaha ugwaruka twarize ugwaruka hari ibyo dushoboye hariho kuko abantu dufite conception yo kwakira ibintu jewe nguma mushimikira kuri leta ibintu byose twugwaruka twabikora ibishoboka byose ingufu twazitanga yaba ikoreshwa n'ingufu yaba ikoreshwa na tekinike n'ibindi byose turashoboye kubikora mugabo nguma mvuga leta igihe leta itarafata mu mugongo ugwaruka mu gihe leta itarafata karabaye kinonohore kabasi nubwo aramananiza nubwo bitugoye reka dufate mu mugongo gwaruka dukuri ikintu cerekeye ubushomeri mu gwaruka kizoba arakananira bahinda kuko gushika ino saha nta kintu na kimwe leta irafata ya mbere ngo ifate mu dukume duhumyeza amakanda aho leta yahumyeje amakanda ati dushobora gufata tungabire ko aba bantu batwereka inzira nk'akararo natanga kuva nyakubaha umukuru w'igihugu yaravuga ati iriye gushaho ikigega cy'ugwaruka icyo gufasha ugwaruka kuva mu 2015 uko umwaka utashe hajya bavuga ati kwibudabona ni umukuru w'igihugu ashikeje ijambo biguma bivugwa ibiya cy'ugwaruka ibiya cy'ugwaruka ibiya cy'ugwaruka gushika ino saha nta kintu na kimwe kirakorwa uno munsi aha mu Burundi naho noronka umumiliyoni akigira kiyosike kanaka mu ibarabara uno munsi aha mu Burundi ntibyoroshye gushaka kiyosike mu ibarabara banyakubahwa muri mu makungu kuko uno munsi leta bavuga ntuze nka ariki muri ekonomi ariki bizongwa ngo ngo le kopoti le poto nukubuga yuko hariho umu akisi nzaho kose obere uko byaba bingana kose yari bijombo hanze hasi yari bigenhe obere iba yakubonye kubwira ati nimba udashoboye kuriha iyi misoro anura itwara hariya nukuvuga yuko ari ikintu leta iteza gufata mu ntoki ari ikintu leta iteza gufata hariho nyakubahwa ngaho yarikuma mu kiganiro yamba ati hariho ibihugu bya kenya byabishoboye aho bya kenya byabishoboye kubera leta yafashe mu ntoki kuko yavuga ati ibintu bigiye kumera bigiye kwanka mwavuze ati leta iriko gukorana n'amasekiteri prive leta ntabwo ikwiye gukorana n'amasekiteri prive kuko urabona nungaha hariho mwene na mawe wenje yarasanzwe akora uno munsi ugashobora kumbara ong utiyumviriye abayikoramwo utiyumviriye ko meme n'umuyaya mbere n'umuntu muntu uwo ariwe wese kugatumba ashobora gushikinga ibarabe rero leta ifate mu ntoki icyo kibazo ifate mu ntoki icyo kibazo ifo ko leta igira le plan stratégique de l'emploi pour la promotion des jeunes diplome ibyo bintu ikabyiga ikaraba leta leta rega yacu leta uno munsi ahiri kugaruka ntibibaze uno munsi by'ukuri ntuyibaze ibyerekeye bwati agashomeri ibyo uwo ari we wese n'umutegetsi ubwiri ibyerekeye agashomeri akubwira ngo no mu makungu ngo nazabura icyo kibazo hose baragifite mugabo hariho ukungene n'ubwo icyo kibazo baba bagifite ukungene bashobora kwicara bakacicarira n'umwanya mutoya hari ukungene mwavuze yuko leta iteza gukorana n'amabanki leta itakoranye n'abo mabanki ngo yihereze akajya ayo mabanki ikungene ishobora gushobora kuronka iyo kredi
hakabaho abantu bajeje gutanga akazi abantu bakamenya abaheje amashure abashomeye ko bangana ikabakaraba n'ibibanza bihari by'akazi mugabo rero nayo bibanza byo babike nk'uko Abdura yavuze urabona ko abaheje amashure benshi mugabo ibibanza bikaba bike byo gutanga babasha by'akazi ni nacyo gituma rero navuze nti boraba muyo politique bakaraba ko ari secteur privé ari entreprise ihari mu makondisho iba yo gukora bakayorohereza nayo nyine kugira ishobora gufata abajene kugira bakoresha rimwe na rimwe hariye entreprise nka gufata abajene kubakoresha baje amashuri kubera abashobora gutanga nk'imisoro nk'uko abivuze imisoro bashobora gutanga amatakisi menshi muri icyo gihe rero leta irashobora kuraba inyene entreprise yose ifasha abajene imworohereza aho gutanga amatakisi menshi ikagabanya aho ibiri gufasha kugira entreprise ishobora kurokita abantu abajene iyo ni politike ni dampa iteza kubaho hama ikindi nacyo nshaka kugaruka ko kandi ni uko abo banyeshuri abo baheje amashuri bomenya ko akazi kose kangana ntibiyumvire ko ari ukwicara mu biro gusa ahubwo burya buzi bwose bagaya bavuga bati akazi ushobora kugakora bomenya ko bashobora kugakora mu kurindira ko akazi keza barondera kajyanye n'ibyo bize kabaho batangure gukora ahubwo buzi butoya baze baraja mu mashyirahamwe ashobora kuza no gukora mu mabarabara amashyirahamwe ashobora kuza kwamura kurima ibyo byose bakabijya ngo bakajya mu mashyirahamwe cyane cyane amashyirahamwe lokale amashyirahamwe yo mu makomine yo mu ntara akaba ariyo baza baraza gukora hanyuma ibyo bindi bakabirondera mu nyuma n'ubwo buryo baronse burasa no kubafasha kuzobananya amashuri nibyo nashobora gushikaho
bibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na John muri beneza
mwaramutse neza cyane
mwaramutse neza muri hega John muri Amerika
muri state ya Iowa.
State ya Iowa. Nyibutsa izina ry'ikirundi?
John Ndayizeye.
Ndayizeye, duga ku ijambo ikibazo cy'imvino.
Umutumire ndamuramukije cyane, sinzi ko ari umwe cyangwa babiri, bose ndabahaye mwiriwe.
Ni batatu, duga ku ijambo.
Okay. Jewe nashaka kunganira uwo mutumirwa ahejeje kuvuga imbere yuko umpamagara. Nukuri yagerageje gusobanurira ugwaruka rwacu hariya mu bihugu by'akarere ingene bogerageza kwifata mu kugira ngo babe bariyungunganije imbere yuko bazeye amaso muri leta. Je nashaka nunganire mvuga ati leta je nihera nama mvuga nihera kw'akarorero ku Burundi kuko niyo nturuka niyo mvuka. Nk'akarorero mu gihugu cy'u Burundi buri mwaka kiramura ugwaruka rwinshi baba bahejeje amashuri. Rero nciye mvuga ati ko bama batera induru ngo leta nitwufashe ngo turonke akazi babanze babone cyane ingene igihugu cyifashe, babanze babone amakompanyi ariko arubakwa ingene umurindi w'amakompanyi ingene kuraduka ni makeyi cyane gose. None nk'akarorero ibihumbi bibiri by'abanyeshuri baramugwa buri mwaka, none boronka akazi gute muri leta? Jere eno chaneri nekawo batumikwe nguwa li karabuka. Nuko nimba buumba, bawe bari yungunganya mukwegera mashirahamwe, biyungunganya mukwegera mabanki abahereze ingurane ntonto zike hanyuma baronka ingene biyungunganya batarinze kuguma basabiriza muri leta. Uko leta niyo bishobora yonyene nabo batishikanye imbere. Hanyuma umutumikwe nashaka ndamubaze nkumbure ansobanurire. Numvise yuko afise ubuhanga buhanitse.
Yego.
Ko hariho abaja hanze baronka amahirwe yo kuca mu bihugu byo hanze bafise amadiplome. Mugaba ayo madiplome barayarangije afise ubuhinga bukomeye. Mugaba ashika mu bihugu bagiyemo bakabankira yuko baronka akazi, bakabasubiza ugushasha kwiga ishuri. Akarorero nk'iki gihugu ndimo muri Amerika, urashobora kuva mu gihugu cy'u Burundi uri umuganga waranonosi amashuri mugabo diplome yawe ikaba ubusa bakagusubiza ugushasha. Hari icyo yoba bizimo mugabo uwitse no muri Amerika asubira mu gihugu cy'iwacu akazi bakakamuhereza batiwe baramugora. Aho naho nyine ndashaka nimba abahinga bansobanurire icyo bivako.
Reka tubaze Professeur Léonce Likumana asanzwe yize muri Amerika eka sanswe kandi na ya akora muri Amerika ko twabwiye ni doyen wa faculty economy muri universite ikomeye cyane gose y'i Massachusetts Amherst University icyo kibazo niba zakashora ku kibishuro duga kujamo.
Eko musiga tahe abajije kibazo gihambaye cyane kuko iyongora ne abantu bagira babize hanze baje muri Amerika gusa n'ahandi hose baragira ingorane. Utoba tengu uwize naho wawize muri Amerika ugirutse gukora mu Faransa par example ni birabira gukora biragora gose kandi bibano kuri domaine zarizo hari ama domaine yoroshe ari agoye kurusha yandi nko ari ba domaine ari protege gose domaine y'ubuganga domaine ya droit ibyo ni ibintu biri protege gose. Urumva rero wize hanze bazogusubiza uzobaze n'abarundi hari abarundi bahuye mu Faransa mu Birigi barabaganga bamwe baranize mu Faransa bakaca basubizamo kwigisha kwiga. Urumva rero icyo ni kintu nta kundi kizohinduka kuko ibihugu byose tanga biprotege amadomene amwamwe icy'ubuntu yogira ndo kugira ngo abantu bariko bariga amashuri ukibaza neza ko kesi huko icyo nagomba gusubira ko nuko kesi twe tukija kwiga muri university mu Burundi icyo wiga cyose nta difference byaba wabuzi kuzoroha akazi muri leta sans problem wize geography wize histoire wize economy wize droit waronka akazi. Ubu rero abana bari kwiga amashuri hamwe na university ntuze na ministere dore difasi barakwiye kwibaza kumva yuko le monde yarahindutse le secteur du travail yarahindutse hariho defiliere zigora kuronka akazi uzize bigora kuronka akazi. Ico rero uzokimenye neza yuko education ikindi cyahindutse nuko kera twe twize ntamara twari ha muri seconde leta yari ifite n'udufaranga yaraduha na kabursa. Ubu wize muri universite ni investissement, rero ugiye kugira iyo investissement kwibaza icyo uzokuramo igihe ugiye kwiga kintu utazi icyo uzokuramo nubwo ko amahera yawe utari kuyakoresha neza. Nico ni jo gituma bya bintu byo kugira ati uri kuriga iyo myaka ine uzoyimare uriko nosema wiga ibyo mu ishuri ne wiga ibyo bizogufasha kwiteza imbere ico rero ni ibintu niko bimeze nibaza yuko no gukanura ari umubyeyi n'abanyeshuri batira gukora n'umwana agiye ku ishuri akavugana n'ababyeyi
akabanza kwitegura neza
kugira bamenye icyo baza kwiga.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Joseph muri Beneza.
Ndiwe mwiri wa mahoro Frederic Nkundikije.
Ya mahoro muri hega Joseph.
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo.
Yego, akandi kazina?
Bigirimana Joseph.
Bigirimana Joseph, duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro. Turiko tuvuga cyane cyane ku kibazo cy'ubushomeri mu rwaruka cyane cyane mu rwaruka ruheje kaminuza, haba mu bihugu kiri mu nzira y'amajyambere mu Burundi ikana mu Rwanda n'ahandi. Duga ku ijambo.
Yego, mwaze mu ndamukirizo mutumire.
Yee, n'abatumire bakumva.
Yego, akabazo mfite murabona kubijyanye na banyeshuri barangiza amashuri cyane n'aya kaminuza.
Yego,
hanyuma ugasanga ubushomeri bukomeje kwiyongera. Ese iyo bitegereje bakareba uburyo amashuri agenda bucya ahenda, kandi noneho n'abayarangije ntibabone imirimo, babona mu gihe kizaza bitazatera ikibazo kuri barumuna babo baba barangije, nabo ugazasanga bibateye ipfunwe ryo kwiga, bavuga bati na bakuru bacu bararangije nta kazi babonye. Noneho wakwitegereza nanone ukareba ugasanga muri uko kwababuza kwiga abo bakuru babo nibo bakabonye imirimo bakaba bazabishyurira amashuri. Ufatiye ko kera umubyeyi yarihiriraga umwana, noneho umubyeyi yageraho umwana arangije nawe agashaka akazi akarihirira barumuna be. Ubwo iyo bitegereje babona bitazatera ikibazo, bikazatuma abana bo mu gihe kizaza batazijukira kujya mu mashuri, kuko bazavuga bati n'ubundi turigira ubusa nta kazi tuzabona. Sawa, murakoze akabazo kandi kara.
Murakoze, murakoze Joseph, murakoze mushyanahe Joseph Babigirimana. Lionel Mukanya gatwe cyane gose ico kibazo n'ingaruka zuko taronka kazi cyane cyane ku rundi gwaruka gishikirijwe na John la Joseph Bigirimana mu kivuga ko
ego ingaruka ziguma ziri ku bihugu, kuko igihe abakuva kera abantu bagiye batemerera batarashika none ubwo tukunuvuga ku mapercentage no mu kibidze kuko nda yuko bidosoka 50% mu muri kapitale igwaruka batagira akazi, hama muri iriyari naho akaba ari 50% zari zone hilari batagira akazi. Umva nitarashika no kuri ibyo bitigira, urumva yuko abantu basanzwe basemera bamwe basemerera ubwama leta yagira kwikirana nta kintu na kimwe yigeze akora kugira ngo urwaruka rushobore kurufasha, bagatinya ibitigira birashobora kumurembera, kuko leta hari ibindi bintu leta usanga iri kwirakora ariko yuko leta igwana n'amadefi aba ahari, hari ibindi bintu usanga ibirimwo kusanga abantu tuguma tujya muri kawo y'ubushomeri, ugaruka muri kawo y'ubushomeri, ibyo bashobora no kubona n'ibikomeretso byo bivamwo, kuko aya maleta ariko arabaho ntariko arakugura uburyo binashobora kubivamwo. Rero urona abashomeri n'abantu n'imendeze biri ngaho itari kwirakora, abantu gusanga ugaruka kuko turajya mu bintu bitabiri ku mazi nk'ubura harageza mu Burundi uno munsi, urabona yuko ibyo amatora birageze, ubu rero abanyepolitiki baza abasore bajya mu rwaruka, rero kubera n'urwaruka hacira uko rubakora gumva guce mu ibarabara baruhitana aho ruri, barafite imodoka bashamo ibitoro baruhitana aho bururi, kora nta kazi barufite kuko umuntu afite akazi nasoko kupakira ntashobora kwemera yuko uwo ari we wese amuhitana nk'uko nawe ngahitanye ikintu mu ibarabara abafite ibimotishe.
Ndabona kanya
ubona yuko
sozera
ati nicyo bituma ubona yuko ikibazo kirimo kigaruka kuri leta, nibwo ko tambombe izo turika muri kazoza kandi abantu babiri bakumva induru
z'ikinyarwanda. Ndabona kanya katujanye reka
ibintu babivuga babone yuko amaleta iretiye hari ni kwegushamo ingufu kugira ngo bashobore gufata, niba dufashe na gatoya kugira ngo bashobore kuraba kungene nuko kuntu bavuze ko bashobora gukora n'amasekere prezer ama banke ya leta gakora n'amabanki gune bashobora kutereza ino vuga ikinye cyo kwiyungunganya kitarinde bisaba ama kitarinde kuri protection kuko ije kitse kandi bifuna
ego mu gusozera kiganiro ndabona kanya kihuta cyane gose Professor Leonce Ndikumana hari kibazo gihambaye cyane gose cyane cyane abahejeje amashuri kaminuza bagira haba muri Amerika mu bihugu byose no muri Afrika no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere uburyo bwo kwandika nk'ibintu wanonosoye ukabishyira habona kugira ngo umuntu aza gusoma yo curriculum vitae yawe acabona ko ari umuntu ashaka gutanga akazi n'ubuhinga buhambaye cyane gose kwandika nk'iyo curriculum vitae inama mwogira ugaruka mu byerekeye icyo gikorwa ni iyi
urakoze gose cyabere nagomba no kuhoyahoya umujene aheje kuvuga yuko sinzi ko umushinga aheje kuvuga avuga ati mbega ni ngorane kubona abanyeshuri ariko bariga bagaheza ntibaronka akazi eske barumuna babo cyanke bashiki babo batoyi bazoca bagira bacika ingetse bacika intege zo kugira zo kwiga icyo novuga ngashimikira ni uko umuntu akiri muto abuze akazi yize ashobora gufasha igihugu kurusha utagira akazi atize biroroshe cyane gukorana n'umuntu yize uri kuragereza n'umufasha kurusha gukorana n'umuntu atize kuko murazi habe mukumbi ugashaka kumusigura ibyo umusiguri akabyumva umuvuze ati reka tukonfectiona aga project turagere tukaronderera intuze umutahe ndiko ndakoresha ndiko ndakorana n'umwana yize universite biranyorohera kurusha gukorana n'umuntu adashobora no kwandika ibyo icyo cyimvira se ku ntuze urumva rero nibaza yuko umubyeyi hari hose ariko aratwumviriza yo turi kumukanda akagira uko ashoboye kose umwana wese ashobora kujya mu ishuri akamuza mu ishuri ntuzu cike integego kubera abambere bahejeje babuze akazi nta kamaro kurika abandi aho kabisa ubugize nabi cyane kuko ubuzima ni burebure umwana n'abataronse akazi muri umwaka cyangwa imyaka ibiri iminsi iri imbere izoba imeze neza kurusha icya kabiri kuri iyo kuri icyo kibazo waruvuze be icaka itese warumba yerekeye ibiki
cyo kwandika neza nka CV
bo urumva ibyo bifatanye na bimwe navuze bya kare yuko kugira ngo ingene induze aba amashuri ashaka gutegura abana akabafasha kugira ngo baheze amashuri bazi ingene barondera akazi bari pre kugira ngo bace bajya muri kuri induze kuri Mercedes Travail barondera akazi ibyo byo kugira byo kwandika resume ari kuri kurumbite birimo mu byo twigisha abana mu ishuri ukaje imbere y'abandi bana nkuko buri kuragenze
ukivuga ukishima
ukivuga uburyo bwawe ufite n'ubuhe ama experience ufite nahe ingene wokorere wofasha gufasha iyo tuzi iyo entreprise ugiye gukoramo kenshi uzosanga abana bagenda gufata interview muri kompanyi kana hagasanga nta na kimwe bazi kuri iyo kompanyi baba bazi ati wowe none ni waza ngaho uzodufasha iki ugasanga ntabyazi bijya yize mu ishuri c'est bon mugabo ubaje abantu bose bari muri sex bavuye mu ishuri bakaza gukora kenshi bijya tukwigisha mu ishuri ku ishuri uza kwiga on apprend à apprendre urumva bijya wize mu ishuri sibyo neserema utangura gukoresha umunsi wa mbere mugabo bijya bakwigishije mu ishuri bikugurura amaso bikugurura ubwenge mugabo rero ifo yuko umenye ingene wowe nyene comment te vendre comme umukozi
izo n'impanuro zihambaye cyane rwose Innocent Dr Innocent Banu namwe impanuro mwaha ugaruka rukirangiza amashuri nize ihe mukanye gatoye cyane rwose
se impanuro natanga nuko ubwa mbere bogarda espoir bakamenya ko ibintu byose biva ingene umuntu yabitunganije nibaza ko leta nayo ari imbyeyi kandi agwaruka nibwo burundi bw'ejo leta ishobora gufata imigambi yoroheza abaheje amashuri na cyane cyane hakabaho sinergi mu maministeri yose y'igihugu dufatse ko ashyiraho politiki y'ibyerekeye gutanga akazi ku kugwaruka rwa z'amashuri hama muri sector privé nibaza ko naho nyene muri partenariat abafitaniye na leta hoja nk'umugambi yo gushiramo ikibaye bibanza cyane cyane kugwaruka rwa z'amashuri kugira bashobora gukora kuko nta experience yo kuronka utabanje gukora n'ico gituma experience bashobora kuironka muri ico gihe bazaba bariko batanguye akazi hama ikindi naco nuko abo bagwaruka gomenya yuko amaformasi arafasha cyane kugira bashobora kuronka experience naco gituma na leta yogerageza igashaka umugambi wa maformasi
Dr. Innocent Bano ivyumviro ni vyinshi cyane rwose akanya nako kariko karagenda tukaba ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire Professeur Léonce Ndikumana murakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muduhe ivyumviro ikamuyage n'ugwaruka turagushimiye nawe Lionel Ndayishimiye ku kanya watoye kugira ngo tuganire mu radio Ijwi rya Amerika turashimiye ingenieur tukadushimiye na mugenzi wacu yadufashe mu ngabwe ivyuma Mutagoma Jeffrey turabashimiye namwe nshuti mwese mwa duteka kamo mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese